Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Joao Apôtre.
Guharura cha mlongo wina gata tukufa kumlongo wintu usha kumlongo wa chumi. Atangura kufugish kwa tibaraki ya nguye muri haramu, mngami wimo wawu ya nguye, mmisozi yomu useruko avugati. Nguyinu mvumire ala Yakobo, nguyinu wambiki abisirayeli bara, nuvumana bimani tavu mye, nukwambiki bara guta bimani tambitsi bara. Kukuna wawu nye magaze hejuru kubitandara, kabitegeza magaze kumisozi. Rara ni hanga jiberu kwa ajo, titiharura muyandi mahanga. Nindeo shora guharuru mkungugu, alibuwa Yakobo. Chanya ngu aharuru ni chakana cha Israel. Ichoma kazo kuifira nguku ama gorotzi wafa. Ihele zo janjiri kazuwa ni jabo. Amen. Baraki mga mimuwa wa mazi kuwane kwa Israel baravansa, wali kuwaraza. Yagi zuguwa mgish chane, yikuwa kuwa midiani kuna ngu mfashuru gamba. Iko arabona yuko abantu bantu babise atari abantu bashobora kugwanywa n'inkomezi z'abantu babantu acagenda kurondera inkomezi z'ubupfumu hariho umuntu rero umuvugishwa ngo kandi w'umupfumu nibaza yuko yari yamaze kubicamamare kuko tubona amukura hafi y'uruzi rwa Euphrates ni kuvuga hariya muri Mesopotamia hari kure gose cyane bwanje ni Moab atumaho intumwa zigenda kumukurayo nawe ubwiwe ubiravye ari de plaça akaza kumusanga aho igihugu cyo kigarukira ku rubibe cyacha 2026 cyacha 2025 aho tubona ko Baraki yabishizemo ingufu nyinshi cyane ubwibagenda urugendo rurerure intumwa zigenda urugendo rurerure kugira ngo zizane Baramu hanyuma biragaragara yuko Baramu nyimba makuru yiwe yamaze kwamamara gushika i Moab kandi yibera hafi uruzi rwa Euphrates bigaragara yuko yari kamenyi yari umupfumu azwi kose cyane ariko Baramu amaze gushika Baramu ni umuntu ari intriga n'umuntu bigoye kumenya neza wariwe kuko mu ntango umenga arazi imana nyakuri cyica 2028 yita imana akayita izina ry'Abisirayeli Uhoraho kandi ayita imana yiwe bigaragara yuko Baramu yari afise ubumenyi kanaka bw'Imana nyakuri ariko kandi yafite n'ibindi byinshi batari byo kandi yabivanga ari ubupfumu umuravye ingene akora kino gikorwa n'umupfumu umuravye ingene aganira n'Imana ije kumubuza kwitaba Baraki wo mingana umuntu w'Imana rero ni kivangatirane afite kivangatirane cy'ivyizerwa by'ukuri hamwe n'ivyizerwa atari byo ni kivangatiranye cy'umuntu ahava abigikoresho cy'Imana akavuga ijambo ry'Uhoraho ariko kandi n'umuntu asanzwe ari umupfumu ariko arondera akajyo ko kuvuma Abisirayeli uyu Baramu avuga yuko adakeneye ubutunzi bwa Baraki cyica 2028 muga mu by'ukuri abukeneye uravye ingene agenda yideplace ahindura ikibanza kugira ngo abe kureka akajyo ko kuvuma Abisirayeli ubona hose kwere ko arondera ubutunzi bwa Baraki canke ingororano ya Baraki canke impembo ya Baraki uyu mwami yari yamusezaniye ubutunzi bwinshi hamwe buvuma Abisirayeli hamwe avuga ngo ntabukeneye ariko nyifata yuwe ikavuga ibindi hamwe avuga ngo arazi imana ahandi tukabona ari umupfumu hamwe avuga ngo yifuza kugira iherezo nk'irya Abisirayeli 10 icoma iherezo ryanje nkazo kwifira nk'uko abagorotsi bapfa iherezo ryanje rikazoba nk'iryawe ariko mu by'ukuri ntazopfa nk'umugorotsi kuko tubona mu cyaca 31 16 ariwe ahava ahereza inama Baraki ingene Abisirayeli boshobora kuvumika ni kuvuga ko amuhereza inama yuko bo kwegera Abisirayeli mu gusenga ibigirwamana kuko azi ko Imana itazovyihanganira izo cibarandura gutyo Baraki akabarakiza Abisirayeli dusanga mu cyaca 16 eka mbere n'ahandi mu byashuri Yohani cy'2 Yesu ariko avuga ishengero ry'iperugamu aho hose tubona biriya shingiro nta yuko ubusambanyi no gusengera Imana Abisirayeli bagwamwo ko yari inama ya Baramu ibyo bituma Abisirayeli igihe baje gutera mu nyuma yaho mu gihe cya Yosuwa igihe baje gutera i Kanani igihe baje gutera biriya bihugu dusanga Baramu adapfurufu kw'abagorotse ahubwo bamwicisha inkota Yosuwa 13:22 ibyifuzo bya Baramu hano byo kwifuza kwidentifya n'Abisirayeli ngo icoma nkazokwifira urupfu rw'abagorotse iherezo ryanje rikaba nk'iryabo byari byifuzo gusa inyifato yari itandukanye nabyo yarifuza yarumva adezira abisirayeli ariko ntiyashobora kubaho ubwo buzima imana iri kwirabahamagarira kuko umutima wiwe wari wuzuyemo ingoyi z'icyaha tubona rero ko ibyifuzo byiwe ntibyigira bivukuri bihera mu byifuzo nyine bibira twigisha mbega n'igikino wandiko ndifuza nkavuga ko nkeneye nkavuga ko ushaka imana nkavuga ko ushaka kuzura mwemera nkavuga ko ushaka kuyikorera nkavuga ko ushaka kuyigororokera nkavuga ko ushaka kuzobara nayo ibihe bitazoshira mu ijoro ariko inyifato yanje kuva mbeje kubivuga ikavuga ikindi kintu Balamu atwigisha ibintu bitari bikeye ariko kandi n'abisirayeli naho nyine muri kino gisomwa tubona nabo nyine hari agahatsi kuko igihe Balamu amaze kubashingira intare ngo nihanga ryibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga Balamu yashatse kuvuga ingene abisirayeli bumira ku mana yabo ingene abisirayeli abantu bativanga n'inyifato n'ibikorwa byo gusenga ibigirwamana by'ayandi mahanga ariko mu gice cya 25 nyuma yaho gatoye cyangwa ishinga ntayo yabashingira ngaha anye gica gihinduka ukundi kuko baca bivanga n'ayandi mahanga igihe Balamu yabavuze abayaheje kuvuga yuko ari ihanga ryibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga imana ntibyihanganira irabahana imana ntibyihanganira irabakubita akamafumafu imana ntibyihanganira iraserura ukwera kwayo hagati yabo ariko muri ibyo byose n'abisirayeli nabo nyine babaye inkonsisita bo kubera batoranijwe n'imana hari isezerano barimo niyo mpamvu amajambo Balamu yavutse naho yavutse nk'umupfumu mugavugishijwe n'imana nay'ukuri ico cyari 43 ku murongo wa 19 ariko imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yisubire ko ivyo yavutse mbega ntizobikora ivyo yashinze ntizobishitsa abisirayeli maze ushika ku ntumbero atari kubera batandukanye rwose na Balamu aho kubera bagiriwe ubuntu n'imana ubwo buntu bw'imana bukabaza buraza kenshi bubanagura bubasubiza mu nzira nziza bazokezwa n'ubwizigirwa bw'imana izo zigama isezerano yasezeranye abisirayeli muri iki gisomwa turabona ko by'ukuri imana n'umwizigirwa naho abisirayeli batararahushagirika mu murongo wa 10 bavuga ngo ninde yoshobora guharura umukungugu ari mu ba Yakobo cyangwa ngo aharure n'ishakane cy'abisirayeli tubona ko imana byari yasezeranye Aburahamu yo yagumye ari umwizigirwa ntiyabeshe yaramiritipuriye abisirayeli yarabashoboje kwaguka yarabashoboje kurondoka hanyuma kandi si umuntu ngo yibeshe izobashikana mu gihugu amahoro izoshize ibyo yavutse kandi izozigama isezerano ryayo gushika ku iherezo ibyo ngibyo biduhumuriza ibyo ni byo bidutera intege ndizera ko aya majambo yasubijemo intege